nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa mbere n'igendo rya 2022 kigara mu mwaka wa 2025 tuti na mwagenzi mwashimye ukungira kagenza mbagateka ka wenda bahaye mwiri wenda banikaze mana makuru twateguriye ari twatorokanye nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abashaka gutora umuti w'ikibazo biri ku butaka bwa Congo ibibazo koroherwa mu gihe no mu Burundi hakirangwa ingorane z'ubutegetsi bubi bwatumye hari ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi bahungira mu bihugu byo mu karere byashikirijwe n'umugambwe MSD usaba ko akwiye kuba ibiganiro byega ibihugu byose biri mu karere kugira haboneke umuti urama ku bibazo by'umutekano muke. Abakozi b'amakomine bahawe akazi gushasha n'abatowe ku mutumba mu ntara ya Burunga bamenyesha ko babayeho nabi kuko kuva batanguye amabanga yabo atararonswa agashahara bica bituma akazi kagenda nabi basaba bijejwe kubibuka bakabaha agahembo kabo. Andi avuga imyidogo ni mu biyunguruza bava mu ntara ya Muyinga baja mu ntara zitandukanye z'igihugu. Amafaranga y'umurengera bavuga ko bakwa ateye kubiri n'ibiciro byashinzwe na leta. Muri kino gihe igiciro cyo kwiyunguruza kikaba cagwijijwe ahenshi na kabiri canke gatatu kwa ruguca ku mayange. Mukanyisa se amakuru mwidonido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze mu makuru twateguriye ibibazo biri mu gihugu cya Congo n'ibishobora gutorerwa umuti mu gihe ibibazo by'u Burundi nabyo nyene bidatorewe umuti. Ibyo bivugwa na Alexis Ndubirango w'umugambwe MSD mu kiganiro yahamije amakuru kuri uno wa mbere. Yasiguye ko kugira ngo ibibazo biri mu karere bitorerwe umuti urama ari uko hotunganywa inama rukokoma idakumira iri mu inzego za leta n'izitari iza leta kugira bigi ibibazo byo muri Congo n'ibyo mu Burundi kushika no mu karere kugira ngo haboneke umuti urama.
Ikibazo cyo muri Congo cyangwa iki ibibazo byo mu karere ntibizotorerwa inyishu n'intambara, kuko iyo intambara yari kuzana inyishu mu bibazo byo muri Congo biba vyaraheze, kuko hamaze kuba intambara nyinshi muri Congo. Mugabo ibibazo ikibazo cyo mu karere cyangwa ikibazo cyo muri Congo ntibitorerwa inyishu naho izo ntambara ziguma ziri zikwegana ngurukirikirana. Ibibazo rero bizotorerwa inyishu n'ibiganiro vya politiki bihuza abegwa n'amacati yo muri Congo. Mugiye muraraba neza uko vyagenda bitera imbere, uko vyagenda bitera intambwe irusaka hamwe n'iyarusha vyagenda bijana, kubera aba ikibazo cari icakarere cyose kuva kiyagi. Mwibutse neza amahoro yarashitse muri Congo no mu Burundi acarabu mu 2004 hamwe no 2005. Uko rero ivyo bibazo vyasubiye kuzukuruka kubera amasezerano yatore yashize kwikumu haba imusaka canke yarusha yose bayafutanganije batigeze bayakurikirana. Ni izo ntandaro zose zituma izi ntambara zose zibandanye. Ikibazo cyo mu Burundi kidatorewe inyishu, ikibazo cyo muri Congo ndikizotorewe inyishu, izoguma na cone ari ibintu byifukere bizosubira kandi bigagaruka bikabandanye. Urumva bashaka gutora inyishu ikibazo cy'akarere, ikibazo cyo mu Burundi kirimo hamwe n'ibyo bibazo rero biri muri Congo. Abasende DFDD ntibashitse ku butegetsi kubera ko batsinze, bashitse ku butegetsi kubera abantu barondera ibibazo byose mu karere ko birangira.
Alexis Ndwije yaneguye kandi ngere leta ya Tanzania iriko irarenga amategeko mpuzamakungu mu gushaka gutahana ku nguvu impunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu. Dusubire tumwumvirize.
Leta ya Tanzania iriko irakora n'uguhonyanga amategeko mpuzamakungu araba akingira impunzi ntibashobora kuvuga yuko mu Burundi hari amahoro abatanzania bari bahari ni nabo bari bahagarikiye leta ya Tanzania ico gihe ni Nyerere yatanguye guhagarikira ama ibiganiro vya Arusha arateba Imana iramuhamagara ataraheza haca haza Mandela muravyibuka mwese niyo yabibandanije mugabo vyabera muri Tanzania iya Arusha ni muri Tanzania abatanzania ntibashobora kwiyobagiza uno munsi bagume biyobagiza yuko amasezerano ya Arusha yo mu Burundi sende devere yaho nyanza uko kuyaho nyanga nico catumye abarundi bose bahunga sende devere de abantu bahunze kubera bariko barica kandi abatanzania barazi yuko leta sende devere de yica tacamira abarundi rero bahunze ubwicanyi bwa leta sende devere ubwa kabiri bahunze akarenganyo ka leta sende devere barabafunga bakabafungira ubusa bamwe bakababoreza igufa abandi bagapfira mu mabuhero ivyo vyose barabihunze bahunga n'ibindi umutekano muke uri muri vyose ivyo vyose biva biva ko leta y'u Burundi iriho uno munsi ya CNDD-FDD yahonyanze amasezerano yanjye rero abatanzania hako bihutira kwirukana canke gukura muri Tanzania imbuzi z'abarundi nibihutire nyabuna gutorera inyishu ikibazo cy'abarundi nibahimiriza abarundi ko turabizi ko leta y'u Burundi bayikingiye ikibaba nibahimirize leta y'u Burundi kwija mu biganiro igatorera inyishu ibibazo bya politiki biri mu Burundi bace baraba ko imbunzi zose muri Tanzania zitazotaha
turabandanya n'amakuru twabateguriye kuri radio Inzamba hagatega kawe imyidogo n'umwikomo n'ivyose mu bakozi bo mu mazone batowe ku mitumba mu ntara ya Burunga bavuga ko kuva batanguye akazi batarigira baronswa agashahara na rimwe ivyo ngo bituma akazi kagenda nabi kubera kudebukirwa Jean Baptiste Birea
nkuko amakuru ava ngaho mu ntara ya Burunga bitumenyesha abakozi bahawe ubuzi bushasha kugwego kw'amazone n'abatowe mu mitumba bavuga ko bari mu bukene butagira izina biturutse yuko batararonswa imishahara yabo kuva batanguye akazi izi kumunani isoko ryacu ritumenyesha ko kuva batanguye imirimo hari abakozi b'amazone bavuga ko batararonka umushahara n'umwe abatowe ku mitumba nabone bamaze amezi ane bataronka imishahara kuva muri myandagaro gushika ubu ibi byatumye imiryango myinshi ihungabana ija mu bukene bukabije biturutse kuri iyo mishahara itaraboneka inkurikizi akaba ari uko akazi ko mu nzego z'intwaro yo hasi gasigaye kagoyagoya benshi mu baje inama bo ku mitumba ntibacyitaba inama zo mu makomine biturutse ku kubura uburyo bwo kwiyunguruza ku barongoye imitumba bo ikibazo kirushirizaho kubera ingendo ndende bagiye manama kinacho ngo ni mishahara naho yoboneka ari mito ugeranije na yahura atangwa abarongoye imitumba bahora bahembwa hagati y'2025 n'2040 y'amafaranga y'amarundi abahanuzi babo bagahembwa amafaranga atarenga 10,000 y'amafaranga y'amarundi benshi bakavuga ko ayo mafaranga ari make cyane kandi asuzuguye ikibanza bafise hari n'ubwoba bafise ku makuru ataremezwa amaze iminsi azunguruka ku mbuga ngurukanabumenyi avuga ko abakozi badafise matrikile za leta bashobora guhagarikwa umwanya n'umwanya agakoreshwa abasanzwe bafise matrikile kuko bobo basanzwe bahembwa amafaranga mu bushikiranganji bahoramwo ibyo ngo bibateye impungenge n'amakenga kuko batabona ejo habo ingene hazuba hameze mu gihe bamwe bataye ubuzi bahoramwo abo bakozi bamazone abakuru b'imitumba n'abajenama bo ku mitumba mu ntara ya Burunga basaba inzego zibijejwe gutanga imishahara yabo vuba bwansobanura ikibazo cyabo n'ingoga kurai makenga yose Uganda kwa juu nzamba kati ya kawe twagerageje kurondera bura matari w'intare ya Burunga kugira ngo atange umuco kuri ico kibazo ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendana.
Jean Baptiste Bireha arakenuye handi harangwe imyidogo ni mu ngenzi zifata ingendo zitandukanye ziva mu gisagara ca Muyinga mu ntara ya Buhumuza zigenda mu burere butandukanye bw'igihugu. Izo ngenzi zivuga ko abadereva bizo modokari bazisaba amafaranga y'umurengera ataho ahuriye n'igiciro cashinzwe na leta. Igiciro c'itike c'ingendo ca Muyinga Gitega, Muyinga Ngozi canke Muyinga Cankuzo cagwirwe na gatatu. Ihande y'ico giciro c'itike ingenzi zigenda zicaranye ko ata kwinyagaza imodoka irekuriwe gutwara abantu bane ugasanga ijamo abantu 11 canke barenga. Julien Muzinga
Haraci iminsi hibonekeza amakomine ya Muyinga na Butihinda intara ya Buhumuza kutubahiriza amategeko ajanye no kunguruza abantu mu modoka zabi zivuye mu mazone ya kuriziza mu gisagara cha Muyinga canke izibandanya mu yindi mihingo y'igihugu nkuko bishikirizwa na zimwe mu ngenzi. Uko kutubahiriza amategeko gufatiye ahanini ku giciro cy'itike cashinzwe na leta, hamwe rero n'igitigiri c'abantu izo modoka ntono bita probox zitegerezwa gutwara.
Akaca kari kibonekeza mu gisata cyo kunguruza abantu muri komine Muyinga iri mu ntara ya Buhumuza bava muri iki gisagara cy'iyo komine bagana yindi mihingo y'igihugu karateye isoni n'ubwoba abashoferi bunguruza ingenzi mu modoka ntonto bita probox bishingira ibiciro bashatse gushika aho igiciro cyo kwiyunguruza cashinzwe na leta bakakigwiza inshuro zitatu. Ikiguzi c'itikere yo kwiyunguruza kuva i Muyinga gushika i Ngozi cavuye ku 800,000 kiza ku 25,000. Uva i Muyinga uja i Gitega ava ku 10,000 aja hagati y'ibihumbi 250,000 na 300,000. Kuva i Muyinga ushika mu Cankuzo yavuye ku 600,500 aja ku 200,000. Ikindi kibazo n'uburyo ingenzi zigenda zicaye mu modoka aho imodoka y'ibibanza bine isigaye icamwo abantu 11. Ico gitigiri kirateye ubwoba abantu bagenda bicaranye ko badashobora guhema. Ivyo vyose bikaba hari abapolisi bajejwe uruja n'uruza mw'ibarabara basigaye bashira imbere inyungu zabo zifatiye ku biturire bahabwa n'abashoferi barenze igitigiri c'abantu bategerezwa gutwara.
Izo ngenzi zisaba abajeje intwaro hamwe n'abarongoye abajeje umutekano guhagurukira icyo kibazo kugira ngo amategeko yubahirizwe mu gisata cyo kunguruza abantu.
Jean Muzinga arakenuye nk'uko mumenyereye ku minsi ya mbere tusozerera amakuru mu gisata c'inkino aho inkino zibiri zibirarane ku ndwi igira 15 y'iganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi zaraye zirangiye. Aigle Noir yacari ku isonga kubera intsinzi yaronse kuri uyu w'Imana. Tugaruka kandi ku nkino z'ibikombe cya Afurika cy'umupira w'amaguru zatanguye kuri uyu w'Imana mu gihugu cya Maroc. Maroc ikaba yaraye itsinze Komoro ibitsindo 2-0. Mukanya naho kuri no wa mbere igihugu cya Mali kikaba gejeje kunganya igihugu cya Zambia kimwe ku kindi. Turaca no mu nkino za volleyball mu mukino w'umupira w'amaboko aho Muzinga haba mu bahungu canke mu bigeme iri ku isonga Alexandre Niyunge.
Uhere mu mupira w'amaguru aho kuri uyu w'Imana ariho hakinwa ibintu z'ibirarane ku ndwi igira 15. Mu maguru yanganije na Aigle Noir igitsindo kimwe ku kindi nayo Flambeau du Centre itsindira Ngozi City ku kibuga cayo ibitsindo 2-1. Gushika ubu umugwi wa Aigle Noir ni wo uri ku isonga n'amanota 39 igakurikirwa n'umurwi wa Bumamuru ifise amanota 38. Nayo Flambeau du Centre ikaza mu kibanza ca gatatu n'amanota 35. Imirwi ibangamiwe ni Burundi Sport Dynamique ifise amanota 11, Garage Express amanota 10, hamwe rero na Green Farmers ifise amanota 6 gusa. Tukiri mu mupira w'amaguru kuri uyu w'Imana niho hariya mu gihugu ca Maroc hatangura inkino z'igikombe ca Afrika mu mupira w'amaguru. Urukino rwuguruye izo nkino zizorangira ku wa 18 mu mwaka uza rwahuje Maroc na Comore. Maroc ikaba yatsinze ibitsindo 2-0. Ibitsindo vya Maroc vyabonetse mu gice ca kabiri ku minota ya mirongo itanu na gatanu ni ya mirongo irindwi na kane y'urukino. Iki gihugu cya Maroc kikaba giharurwa mu bihugu bishobora gutwara icyo gikombe, ubu gifiswe n'igihugu cya Cote d'Ivoire. Kuri uyu wa mbere inkino zirabandanya, Mali yatangiye mu mwanya mu mitwe na Zambia banganya igitsindo kimwe ku kindi. Afrika y'Epfo iza gukina na Angola, nayo Egypt ikine na Zimbabwe. Turangirize mu rukino rwa volleyball, aho ijyanwa ku rwego rw'ibihugu byabandanije. Kuri Uwimana mu bagabo, Muzinga yatsinze Bukinzo iseti 3-1, nayo mu bigeme Estetiki itsinda Asia iseti 3-0. Ni mu gihe ku munsi wa gatandatu mu bigeme Muzinga yatsinze Rezas iseti 3-0. Mu bagabo Bisoro nayo nyene yatsinze Bune iseti 3-0. Gushika ubu rero mu bagabo, Muzinga iza ku isonga n'amanota 9, igakurikirwa na Bisoro n'amanota 6, Bukinzo igira 3 n'inota 1 gusa. Mu bigeme naho nyene Muzinga iza ku isonga n'amanota 9, igakurikirwa na Rezas ifite amanota 6, GLC iri mu kibanza cya 3 n'amanota 6.
Alessandre Niyongeko arakenuye nkora n'amakuru y'inkino yaduteguriye duciye dusozerera ko amakuru twati wateguriye kuri uno wa mbere. Kashimire mwe mwese mwari muduteze yombi, shimire na bagenzanje umwe wese kuri wara yagize kugira amakuru aboneke nk'uko muyumvise. Ndabifurize kuranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.